Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mwiri mushuti mwese muduteze amatwi ni Fidele Niyongabo abaramutsa abahikaze mu makuru y'aka kanya. Tanzania igiye gutangura igikorwa cyo kwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi zijanwa mu ikambi ya Nduta.
Twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubariye ati cangaho utegereje gucaho nyine hama kubijanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu.
Uyu ni umurundi kazi asanzwe bamwe ikambi ya Nduta muri Tanzania. Mu Rwanda inama nshinga mateka rusangi yemeje itegeko rigenga urwego rujejwe iperereza ku mafaranga afise inkomoko idatomoye. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru i Tianjin mu buraruko bw'Ubushinwa. Muri Sierra Leone inama nshinga mateka yemeje itegeko rikuraho igihano cy'ukwica. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye. Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru i Tianjin mu buraruko bw'Ubushinwa. Batanguye baterana amajambo akomeye. Idonido na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Intumwa z'ibihugu byombi ziyobowe na ba ministri b'ububanyi n'amahanga bungirije Madame Wendy Sherman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Xi Feng w'Ubushinwa. Ibigo ntaramakuru bitandukanye byemeza ko muri iyi nama Feng yasabye Amerika guhindura politiki yayo mu mibanire y'ibihugu byombi kubera kwiteza ingorane zikomeye. Ati Abanyamerika bamwe na bamwe bishyizemo mu mitwe yabo kandi ntaho babikuye k'Ubushinwa ari umwanzi. Kuri we Amerika ikora ibishoboka byose kugira ngo Ubushinwa budatera imbere. Ku ruhande rwe Wendy Sherman yanditse kuri Twitter ko yibanze ku burenganzira bwa muntu, amahame ya demokrasi no gupiganwa hagati y'ibihugu byombi mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Amerika, Sherman yatangaje ko bagiye mu Bushinwa ntacyo biteze kigaragara cyava muri iyi nama yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa nibyo bihanganje bya mbere bibiri mu bukungu ku isi, ariko bafite amakimbirane akomeye ku bibazo binyuranye birimo by'umwihariko guhangana mu rwego rw'ubucuruzi, ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu Bushinwa n'ikibitero bikomeye byo kwikoranabuhanga cyber hacking mu Cyongereza Amerika irega Ubushinwa.
Urakoze Thomas. Muri Sierra Leone inama nshinga mateka yemeje itegeko rikuraho igihano cy'ukwicwa. Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Abadepite bose b'Inteko Ishinga Amategeko uko ari 146 nta n'umwe uvuyemo bahaye yego uyu mushinga w'itegeko. Itegeko ritegereje gusa umukono w'umukuru w'igihugu President Julius Maada Bio kugira ngo ritangire gukurikizwa. Mu mwanya w'igihano cyo kwicwa, itegeko rishyiraho igihano cyo gufungwa burundu cyangwa imyaka 30 byibura ku byaha biremereye cyane nk'ubuhotozi cyangwa kugambanira igihugu. Mbere y'iri tegeko, Sierra Leone yahagaritse gushyira mu bikorwa igihano cyo kwicwa mu mwaka w'1998 ubwo abanyuma mu bagikatiwe barashwe. Bari abasirikare 24 bari barahamwe n'icyaha cyo kugerageza gukora kudeta mu 1997. Nyuma yaho ariko inkiko za Sierra Leone zakomeje gukurikiza amategeko ahanisha kwicwa abantu barenga 80 bityo bakatiwe urwo gupfa kuva mu 1998. Sierra Leone ibaye igihugu cya 23 kuri 54 bigize Afurika gikuyeho igihano cyo kwicwa ku mugabane, igihano imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko kinyuranyije n'uburenganzira bwa mbere na mbere karemano bw'umuntu, ni ukuvuga uburenganzira bw'ubuzima. Igihugu cya nyuma cyari giherutse kugikuraho ni Malawi mu kwezi kwa kane gushize, naho igihugu cya mbere na mbere mu mateka yo muri Afurika cyakuyeho igihano cyo kwicwa ni Cape Verde mu 1981. U Rwanda rwagikuyeho mu 2007, naho u Burundi bwagikuyeho mu 2009.
U umugabo yikekwa kugerageza kwica prezida w'agateganyo wa Mali Assimi Goita mu ndwirangiye yapfiriye mu bitaro akiri mu maboko y'abajejwe umutekano. Eugene Mukankusa duhe ibindi.
Guverinoma yabivuze mu itangazo ejo ku cyumweru. Goita umukoroneri wo mu ngabo zidasanzwe wakoze kudeta ebyiri mu mwaka ushize yararusimbutse nyuma y'uko umugabo hagerageje kumutera icyuma mu musigiti wo mu murwa mukuru Bamako mu cyumweru gishize. Itangazo rya guverinoma rigira riti mu gihe cy'amaperereza ubuzima bwe bwakomeje kumera nabi, rikomeza rivuga ko yajyanywe mu bitaro ari naho yapfiriye. Harimo gukorwa iperereza ryo kumenya icyo uwo mugabo yazize. Mali yabaye isebaniro ry'ingabo z'Ubufaransa n'umutwe wa Al Qaida bihanganye hamwe n'inyeshyamba zimaze imyaka icumi zikorana n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu, igihugu cyashyizwe mu kajagari ka politiki nyuma y'uko abasirikare bivumbuye bayobowe na Goita bahiritse perezida Ibrahim Boubacar Keita mu kwezi kwa munani umwaka ushize 2020. Goita yabaye vice perezida wa leta y'inzibacyuho yari yobowe na Bandao wakuwe ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu.
Tugushimire Eugenie. Ingingo zikomeye zerekeye umutekano zafashwe hafi ya Sentare muri Nigeria mu gihe urubanza rwa Namdi Kanu ayoboye abashaka kwiyongora ku gihugu rwasubiye kubandanya. Uwo mugabo Kanu ayoboye umuhari Indigenous People of Biafra IPOB mu mfunyapfunyo urondera kwiyongora kuri Nigeria kuri gice cyo mu bumanuko ushira ubuseruko bw'igihugu yagirizwa ibyaha 11 harimo guhemuka. Ni rumwe mu manza zibiri aho abategetsi ba Nigeria barondera gukurikirana imbere y'ubutungane abantu babiri baharanira ubwigenge bw'intara zitandukanye mu gihugu. Abategetsi ba Nigeria bariko barondera irungikwa mu gihugu rya Sunday Adeyemo wo mu bwoko bw'Abayoruba yagirizwa ko ariko akokeza umugumu kugenewe kwiyongora ku gihugu mu bumanuko bushira uburengero. Kanu yahagaritswe ubwa mbere mu mwaka w'2015 yamara yarabuze irengero inyuma y'uko arekuwe atanze ingwati mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2017. Yaramaze imyaka ibiri mu munyororo ahanganye n'ibyaha yagirizwa. Yasubiye guseruka igihe abajejwe umutekano bamwerekana muri Sentare ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatandatu aho batangaje ko yarapfungiwe hanze y'igihugu yamara ntibatangaje ahariho. Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.voa.com. Mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'ukwivuna amansi ahakana amakuru yemezwa na bamwe mu banyagihugu hamwe n'igisirikare cy'igihugu kibanye cy'u Rwanda ko hari imigwi inyeshyamba z'abanyarwanda iri mu ishyamba ricimeza rya Kibira. Alain Tribert Mutabazi yabishikirije uyu munsi kwa mbere ariko yerekana iby'ubushikiranganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu arangiye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Eloge Wilikanez.
Ashikirije ibyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye bwo kwivuna abansi. Alain Tribert Mutabazi yavuze ko byo mu ntumbero yo kubahiriza intwari bereye abushikiranganje bwose bubwirizwa gushyira ku mugaragaro ibyo bwakoze biciye mu binyamakuru kwa mezi atatu ashize. Yagarutse ku migambi mikuru mikuru y'ubushikiranganje bwari bwarihaye kugera ko irimo gukomeza gucungera imbibe z'igihugu kurusha kwivuna abansi, gukomeza intwari bereye, gusimbataza ubushobozi bw'inzego zitandukanye mu byerekeye amategeko, guteza imbere ishusho ya FDNB igisirikare cy'u Burundi hamwe no kuduza imibereho y'abakozi b'ubushikiranganje. Mu biganiro yahamenyesha amakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Mutabazi twa bushikiranganje bwo kwivuna abansi yagarutse ku makuru amaze iminsi yemezwa n'abanyagihugu ko mu ishyamba cimeza rya Kibira aherereye mu ntara ya Cibitoke hari imigwi y'abagwanyi bavuga ikinyarwanda imaze igihe ihibonekeza gatana mu mitwe n'ingabo Burundi.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo mvuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke twebwe ntayo twumvise kandi mwaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo popemeza kubera n'akarere kakarimo ishyamba rinini begere mupaka duhana igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hari abo Rwanda hari gihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Ariko mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko hari inyeshyamba zibiri za FRN ahitwa Rwamisave zahiciwe hongera hafatwa ibirwanisho mu gihe kivuga ko umugwi wari wateye wambutse uruzi ruhwa ku ruhande rw'u Burundi mu ntara ya Cibitoke unahanga gusubirayo mu gihe amakete yagiye habona n'ijwi rya Amerika rikayarabukwa yandikiraniwe hagati y'umukuru w'ingabo za Somalia n'utwara inteko z'abasirikare b'Abarundi muri ico gihugu zi mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu rwego rwa Misombe bagizanye kuvogerana mutabaza sigura ko atavyo yari bwumve
ntacyo tuma abasirikare b'Abarundi bari hariya bajyanira imigenderanire n'iremibi n'abasirikare bigihugu cya Somalia ahubwo abasirikare b'u Burundi n'abandi basirikare bari mu rwego rwa Misombe bariko barafasha abasirikare ba Somalia mu byanjye n'imyimenyerezo itandukanye ya gisirikare kugira ngo bashobore kwicungerera igihugu cyabo mu gihe amahoro n'umutekano bizoba byaragarutse muri icyo gihugu
Ubushikanganji bwo kwivuna abansi nabwo bushinzwe abahoze ku rugamba ariko nka muri site ya Karurama mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga ko bibagiranywe batavuzwa uko niko babwije urya Amerika
biragoye cyane nk'iyo umuntu agize ikibazo cy'indwara yihuta usanga bimugora kugera kwa muganga mu bisanzwe twasaba nk'umuganga hagufi iyo umuntu yagwaye akaremba turinda gutelefoni Bujumbura mu gisata kitejezwe iyo nk'iyo umuntu adafisite kurumva bica bigora umuntu abandanya aremba twasaba nk'umuganga hagufi kuko ufise umugabo utandukanye hariho usanga yaramugaye amaguru ugasanga niyagwaye biragora no kwinjira mu modokari nasezerera urandagira kugasanga niyo yipakize ayirihira gusumba amahera we yirihira iyamana kibuzombora
nk'uburona nkajewe ngendera kuri sezerera kugira nuriri modoka ntangura kurihira umutwe wiwanje ngasubira nkarihira aka kakinga ubona ngenda ku bitaro bya leta urabona ukuntu bimeze twebwe n'ubumuga dufise ukuntu bumeze ibikoresho dukoresha ntabyo usanga bafise nta nabikeyi twebwe turagwariye ayo ma infection turagira gute ugashansanga muri ayo ma laboratoire nta bikoresho bagira kubyerekeye ubumuga bwacu ino ntacu bashobora kudufasha na gitoya wabaye umuhango muganga ntivyigeze bija mu ngiro bari baratwemereye yuko hari umuganga yoza akabana natwe naha tutobana na twebwe muga bakaba hafi mu ntara hamwe tugize ikibazo tukamwitura akadutunganiriza
ishyirahamwe demehaje naryo rihurikiyemo abahoze ku rugamba ribabajwe no kubona atamategeko bafite abagenga kasembiza bigomba mukuru waryo
icyo dusaba ubwa mbereho ni uko hategeza kuboneka amategeko agenga abahoze ku rugamba niyo twaharaniye kuva mu 2007 tukanakubitirwa mu mabarabara tukafatwa nabi cyane
ibi byose umushikiranganje abajejwe arabizi kandi hari ibyo bahuriza ko
z'ukuri turazi ko abahoze ku rugamba bafise cyo kibazo kijyanye no kuvuzwa ariko umushikiranganje na kutagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa mu gihe hanini bidoga bavuga yuko hari itegeko ribagenga ritarajaho nyibaza ko uko twabivuze mumva ko itegeko ryamaze gutegurwa turizeje ukuri ko n'igihe meza rigashyirwa mu ngiro abahoze ku rugamba batazosubira kwidoga barakurikiranwa n'ubwo mugabo hariho n'ibindi bibazo waba afise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha
twese mu bihugu bya Somalia na Central Africa abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu ngabo za ONU n'umwe bwa Afrika igisirikare cy'u Burundi cyanavugwa kuba kirungika abasoda ku butaka bwa Congo nk'uko amashyirahamwe yigenga yabitwiganiye ariko kirabihakana Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
Mu Rwanda inama nshingamateka rusangi yemeje itegeko rigenga ugwego rujejwe iperereza ku mafaranga afise inkomoko idatomoye inkuru mushikirizwa na mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi
Abashize b'iki kigo bagiha inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya heza ndonye gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa bikorwa byihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego hagamijwe gukora ubutasi ku mari, guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa, gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho, ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo. Muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari, harimo Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo by'imari, isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga, abavoka, abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga. Hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo. Uyu ni Depite Mutesi Anita.
Gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo. Aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi.
Perezida wa Komisiyo y'imari, umutekano w'ububanyi n'amahanga ari nayo yanonosoye uyu mushinga w'itegeko bwana Bugingo Emmanuel yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we.
Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze abo barabigenzura buri munsi, niyo nshingano yabo, bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze bayatangiye igihe. Uwabanyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse mu ngingo ya 8 mu bubasha aho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru ari gihashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera, FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye FIC ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde rabavamo harabiyongeramo, bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana. Ahangaho nagira ngo mumare impungenge urebye mu nshingano za FIC.
Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwe rwo rwose. Gusa uru rwego ruzabarizwa muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko Minisiteri ikazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo zikazajya kibyimenyera. Nyuma y'uko iri tegeko ritowe n'Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta rihita rishyirwa mu bikorwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-593-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe virusi ya corona ibandanya gukwiragira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ziteye ubwoba n'icyo kiza bitewe n'uko ingingo z'ukucirinda zashizweho zitubahirizwa. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Mu gihe hirya no hino mu gihugu cya Kongo hashyizweho ingamba zo kwirinda virusi ya corona, mu karere ka Fizi na k'inkambi ya Rusenda iherereyemo ho siko bimeze, kuko usanga ingamba za Minisiteri y'Ubuzima zo kugwanya COVID-19 zitubahirizwa. Bigirimana Anne Marie ni impunzi yo mu Rusenda, ari mu kigero cy'imyaka 60, atewe impungenge n'uburyo ingamba zo kwirinda virusi ya corona zitubahirizwa.
Bavuka mu ngombwa barahuhimiriza kubwambara, ntibabikurikirana ko tubwambaye twese. Nubwo tubwambara, tubwambarira ifyeri, urubushira munsi y'agasakarwa, kitwagurambaye agafukamunwa. Ntababikontorora. Abiyo mirongo dutonze turegerana. Kubyo za ntambuko bavuga ntazihari. Kwakuramukanya kwaguhoberana mu nda ni bya bindi nyerekana byo batwigisha ko byo bikingira corona. Ere byo mbona ha mu nkambi n'ukuri bya corona tutunzwe n'Imana gusa. Imana ni ikidukingiye. Nane hogera ngo ufatwe umwe cyangwa babikoho na twese iyo twasaba abatujejwe batuhimiririze cyane kandi bakurikirana abantu bivanye na bijya itigiri basigura byo kwikingira uze coronavirus babishyire mu ngiro nabyo babikoreshe.
Ndore iki mpaye generoza twamusanze muri village ya gatatu yambaye agapfukamunwa ariko kadapfutse amazuru ndetse n'iminwa kuko kari munsi y'umunwa. Ashimangira yuko atewe ubwoba na virusi ya corona ishobora kubibasira isaha iyo ariyo yose bitewe n'ubwo amabwiriza yo kurwanya corona adakurikizwa.
Naye makashi murabona ari ngaha umwana akura ku munwa agiye hanze agacaza agahereza uwundi. Izikashi mubona zo kwa muganga zimara amasaha atatu ariko ngaha umuntu arayikoresha indwi abantu batanu bakayikoresha bariko barakura ku munwa bahereza abandi. Tembo ni bintu ngaha n'Imana y'umwijuru dutunze dusaba uburinzi budusasibiriza tukirinda corona kuko twege igihe twayigwaye tuzohona twese. Gihaje n'umuntu umwe aharinjira abantu bavuye mu yindi mihingo bakiyinjirira n'udoda ira nkekiza ari Imana gusa dukinge canke tuyigwaye tuzosanga twarahetse.
Nzabona impasaver nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi.
Kwanza aha mu isoko yacu muri Rusenda ntaho dufise dukaraba twinjira mu isoko. Aho rero by'ukuri twosaba nk'abantu bari kubakingira corona bashireho ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko tugakaraba twava mu isoko tugakaraba kuko mu isoko tubatwara mu kanje n'abantu irema mwa abantu bihunde abavibuka bubararema abavaza buvira bararema mwiyo soko rero n'ukuri turasabye baturonderere ikintu cyo kuza turakaraba twinjiye mu isoko.
Nubwo bimeze gutyo insengero zo muri iyi nkambi ya Rusenda zo zivuga yuko zategetswe kugabanya umubare w'abantu bazitabira mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona.
Igitangaje ni uko umenge iyi corona ni corona y'abakristo canke y'abantu basenga Imana kuko ugiye kuraba mu kabare abadandaza mu kabare baradandaza abantu ugasanga baregeranye. Ugiye mu isoko abantu ni koresere hehe hose abantu usanga mu modoka bari kumwe nta ayo maregrema ya corona ntafata mugabo bakaca baza kuyaplika mu mashengero bakavuga yuko corona iri kiragira. Rero ikibazo cha corona twebwe ntaco tubona nico twumva gusa ku matwi mugabo mu karere turimwo ntayo turabona.
Ishiramwe rya IDC anaryo rishinzwe ubuzima mu nkambi ya Rusenda mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwirinda virusi ya corona byashyizeho ingunguru z'amazi arimo umuti ku marembo y'inkambi ya Rusenda. Abinjira mu nkambi bose bakarabiraho intoki ndetse rishira naho bapimira ubushuhe ku bantu bose binjira mu nkambi. Irishiramwe n'andi mashiramwe akorera muri iyi nkambi asaba buri mpunzi kwambara udupfukamunwa mugezi baziri gupokera amafaranga cyangwa amasabune. Imibare y'ikigo gishinzwe kugwanya virusi ya corona muri Congo igaragaza ko iki cyorezo cyaduka abantu 48,453 ari bo bamaze kwandura virusi ya corona muri Congo, mu gihe 2,023 ari bo bamaze kwitwa na COVID-19 mu gihugu cyose. Naho mu ntara ya Kivu y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona ni 5,525. Veda Singabo ku bwa Radio y'u Amerika mu Rusendo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose. Ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inumero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
naho leta y'igihugu cha Tanzania ifatanije na HCR yashize mu ngiro umugambi w'ukwimura impunzi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi zijanwa mu ikambi ya Nduta. Ninkuru y'umumenyesha makuru wacu James Jovin ari muri Tanzania.
Uwo mugambi wo kwimura no kugara burundu inkambi ya Mutenderi watangiye kuvugwa na leta ya Tanzania kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2020 mu nama zitandukanye zabereye muri iyo nkambi noneho iwushyize mu ngiro. Mu bitigiri dukura muri HCR ababaye abambere kwimugwa ni impunzi 317 HCR itegekanya yuko burindwi bazoza barimura barenga gato 2200. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi yabaye mu kwezi kwa gatatu yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byoroye gucungera umutekano muke abarizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi waliyo ku Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziringa imutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyambanga hasavye nyakubahwa buramatari igikorwa cyo kubimurira mujya Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo kugira ngo muzohure n'ijya ngorane yo kuguma muzembagirika. Ni byiza ko mukwiyandikisha ubunyene kugira ngo hazoho bijya byo kuvuga ngo reka ngo jinduta ugize Induta naho ngo reka nje mu Burundi
kukutana.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zakiriye mu byiyumviro bitandukanye wa mugambi wa leta ya Tanzania wo kubimurira mu nkambi ya Nduta.
Yari maze iminsi ibiri mu rukurukuru ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ku ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni ikibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja mu iyo kambi azaba bateguye kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko
Iryo tangazo tumaze kubyumva twabyakiriye neza kuko abakurongora iyo bakubari yatica ngaho gutegereza gucaho nyine. Hama ku bijanye no mu muryango iwanje naho tumaze kwicara tukaganira kubwi wacu twe twabonye yuko dushobora gusubira mu gihugu
cyo kujyakira cyakiriye neza kandi naho sinacyakiriye nabi
cyishimbire kucyakira ni kubera nyine none umuntu mukabavuze urashobora kwakira iryo jambo ko atari kuri ku ntacu buruhindure ko kubera uburu rusanzwe uri munsi nyine guko mukutegejwe ni kubi intamba nyene ziriho none wimukiye utasanzwe umenyeye gashe kandi ugasanga bo mutamenyeranye biragoye uzashobora gusanga arashobora kugenda ugasanga wagiriye ibibazo aho aho kagira ingorane itandukanye mvuye nyine kubera ubu upfuye mu nkambi je mu yindi biragoye kurumba ubugiye kwanze ubuzima bushyashe.
Leta ya Tanzania itegekanya yuko niyaheza kugara burundu inkambi ya Mutenderi izoca ibandaniriza uwo mugambi mu nkambi ya Nyarugusu aho abarundi bahungiye muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta kugira asigare inkambi zibiri arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izosigaramwo abakongomani gusa. Mu bitigiri vya nyuma byatanzwe na se mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu abarundi basigaye mu nkambi ya Mutenderi ni 223,513. Mu nkambi ya Nduta hasigayemwo impunzi z'abarundi zigera ku 57,567 hamwe na Nyarugusu 551,820. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Juti muduteza matwi ahaniyo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Nshimire mwese mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru, washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu. Amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fideni Yungabo. Ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe, ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Dr. Empiricus. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile.
Tu sikilize sauti.